Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese. Ijwi rya Amerika muryumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 no kuri metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Urubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio Yacu. Ikaze mwese nshuti bavandimwe.
Kubitwerekeye tubona yuko niyo iyo nama y'abakuru b'ibihugu itafata ingingo ishimisha Abarundi. Twasabye ko ico kibazo cova mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Union Africaine.
Uwo ni Tassien Sibomana wo mu mugambwe UPRONA waturutse mu Burundi yari mu biganiro byahurizaga abanyepolitiki y'Abarundi yarusha mu gihugu cya Tanzania leta y'u Burundi ititabye. Aravuga icyo yumva cyakurikiraho. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye ibibazo abahinzi barimo guhura nabyo mu ntara ya Kirundo. Imyaka bateye mu mirima irimo kwangirika bakabibaza icyo biturukaho. Niyerekeye indwara ya Ebola muri Congo n'ingamba zafashwe mu kurwanya iyo ndwara mu bihugu bituranye n'icyo gihugu. Turaza rero kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Duhere Arusha mu gihugu cya Tanzania aho ibiganiro bihuza Abarundi bimaze kurangira. Umuhuza mu bibazo by'Abarundi Benjamin Mkapa wahoze ari perezida wa Tanzania amaze kubasezerera ababwira ko arangije akazi ke ko agiye gushyikiriza icyegeranyo inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC hamwe n'umuhuza mukuru hariwe Yoweri Museveni perezida wa Uganda. Mkapa yumvikanye nkaho atanze imihoho. Mugenzi wacu Pierre Carven iyo nkuru niwe umaze iminsi adukurikiranira aya makuru ku biganiro bihuza Abarundi aduha inkuru irambuye.
Inyuma y'iminsi itandatu abanyapolitike b'Abarundi bari mu biganiro i Arusha muri Tanzania, umuhuza yatangaje ko akazi kiwe karangiriye ngaho. Mu gihe yari kwarasozera ibyo biganiro, Benjamin Mkapa yabuze atwara igihugu cya Tanzania, yavuze ko we n'ibiro vyiwe bari bakoze uko bashoboye kose kugira ngo haboneke umuti ku matati ya politike ari mu Burundi, naho hatabonetse amasezerano canke urwandiko rumwe ruhuriwe ko n'impande zose zegwa n'ayo matati. Umuhuza Mkapa yavuze ko agiye gutanga raporo ku bamutumye. Ambassador David Kapsa n'umuhanuzi mukuru w'i
The facilitator now will review the documents he has.
Atumuhuza agiye kwegeranya inzandiko zitatu zose afise azishyire hamwe. Izo nazo ni urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yarungikiwe na leta, ubwo abatavuga rumwe na leta bahunze, hamwe n'ururero abatavuga rumwe na leta bahunze n'abari mu gihugu baje gushikako. Azoca atanga raporo ku muhuza mukuru ariwe Yoweri Museveni atwara igihugu cy'u Buganda. Ijwi rya Amerika ryamubajije nimba umuhuza azoguma ari Mkapa canke ko azoba ibindi biganiro. Kapsa ati twebwe twifuza guhagarikira ngaha. Byose bizovana n'ico inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Yase bazoshima ko biba, kuko ubu tubishize mu maboko yabo, kuko umuhuza mukuru perezida Museveni nawe azoca yihicegeranyo. Nibo bazomenya ko ibiganiro bibandanya canke bihagarara. Bashobora no kumubwira akabandanya igikorwa, ariko Mkapa yifuza ko yuhagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese. Kubwa abanyepolitike bari bamaze iminsi ngaho Mkapa yatanze imihoho, basavye mu rwandiko barungikisha mu mpuzamakungu ONU hamwe n'umwe bwa Afrika ko bifuza abandi bahuza. Anise niyo nkuru yajarongoye umugwi w'abatumiwe mu rudanisa na leta rutavuga rumwe na leta.
Twashaka uwundi muhuza. Ubwa mbere twashaka yuko Union Africaine yishyira hamwe igihugu byo muri Afrika byoca risubira rigafata ikibazo cy'umuntu muntoke bakaturondera uwundi muhuza, kuko twasanze umuhuza hariho umuhuza n'umufasha w'umuhuza. Twasanze ko ikibazo cy'Uburundi atacitayeho cyane, tukagira tuti ibihugu bihurikiye irishyira hamwe igihugu byo muri Afrika basubire bagisubiremwo, basubire barabe yuko batoduha uwundi muhuza. Wewe yoba yitayeho kurusha uwahahora ikibazo cy'u Burundi. Abo bantu ko ari bari bamaze imyaka ibiri bagerageza mugabo byanka botanga imihoho bose, icyo kibazo kikaja mu minwe y'undi muhuza.
ikindi basavye kandi umuhuza akakibemerera kugishikana no kuba inama ya karere yiga ikibazo cyo Burundi gusa tasesipomana asarukira umugambwe iprona uruhande rutavuga rumwe na leta ya Javi Bujumbura
tuti nivyumvikana ko aka karere iyi myaka yose bimaze akaba atanama idasanzwe iratumwa kugira yige gusa icyo kibazo cyo Burundi ati byo naje ndabona ko byananiranye nico gituma muri raporo nshikiriza muhuza nsaba ko icyo kibazo cyo Burundi coshigwa ku runama yacu yonyine atari mu nama zijya zisanzwe usanga hariko ibindi bibazo ku rutonde rw'ibyihwezwa tuti mbere kubitwerekeye tubona yuko niyo iyo nama y'abakuru bihugu itafata ingingo ishimisha Abarundi twasabye ko icyo kibazo cova mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Union African bagaheza bakaraba urundi rwego rwo kwigigwamo icyo kibazo cyo Burundi.
Pierre Clavier Nahimana atwara umugambwe Sabanya Fredebu nawe yamenyesheje ko bizeye badakekeranya ko naho ikibazo cyo Burundi cyo habwa abandi bahuza ibyifuzo byabo bizoshikanwa imbere kandi bigafatirwa ko
tubona yuko yatwemere ku byimviro twashikirize ngaha azobishikiriza abakuru bihugu bakuru bacu hanyuma bagaheza nabo bakagice babivuze ko kuko we yavuze ati jewe ndumufasha ariko abahuza ubu rero bagiye gutanguza ibiganiro bikomeye bongere babe abahuza koko ntibagume bari abafasha gusa ikibazo kiri mu Burundi bagitorere inyishu n'ingoga nkuko bigombwa gukogwa aho rero twewe twahakuye umwizero ukomeye ko yatubwiye yuko abakuru b'ibihugu bakarere ikibazo cy'u Burundi bagiye kugifata mu ntoke vuba kandi bagitorere inyishu
muri byo biganiro byari bimaze iminsi umuhuza arafite n'ikindi ashima nuko abanyepolitike b'abarundi bashoboye kugira umugumwe w'abatavuga rumwe na leta baba abahunze hamwe n'abari mu gihugu gusa arababazwa n'uko leta umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD n'imigambwe bicuditse batitavye ubutumire bwiwe inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ari nayo izofata iyindi ntombero y'ingendo guhuza abarundi vyogenda itekanjwe kuba mu mpera z'ukwezi kw'11 kuza atagihindutse Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Karavel rakoze kuri inkuru tuve muri Tanzania tujye noneho mu Burundi mu ntara ya Kirundo imbuto zatewe mu mirima zirimo zuruma izindi ziraborera mu mirima abo bahinzi rero baziteye bavuga ko bakurikije ikirangaminsi cy'ukuntu imvura igwa no mwigena biteganya byihe ariko kandi bagasaba ikigo kibishinzwe kongera kubamenyesha uko bakwifata muri ibi bihe imvura itarimo gukurikiza ikirangaminsi kiteganya gihe Mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze uri aho ngaho mu ntara ya Kirundo adutegurira iyi nkuru.
Imvura ya mbere y'urutasi imaze gushika hasi ikanywesha isi abarimyi hirya no hino mu ntara ya Kirundo baciye batangura guteragira abarimyi bavuga ko batewe intege zo kurima no guteragira kubera babonye umwaka uheze wababereye mwiza mu burimyi ubu barateragiye ku bwinshi ariko bafise amakenga ko uruzuba rushobora kongera kubakura mu gahengwe bahoramwo ni mu gihe mu bice bitari bike imvura yerekana ko igomba kugwa ariko ikaguma hejuru ahandi naho uruzuba rukibonekeza umwanya munini aba n'abarimyi bo ku mutumba wa Yaranda muri komine n'intara ya Kirundo
irima uko twabona ajya ikorera agenda byari byiza mugabo uruzuba ni ngo ruce ruduhindukirira rusubiye kongera kwaka nkuko byari bisanzwe ubwa mbere mu byari byakiyemo haramwe kanyunzwe gatoya kaho twari twamaze kuba tumaze nk'umwaka wose turonka icyo turya mu gubiragiye gusubira guhinduka twarateragiye ariko turabona ko nibyo twateragiye biriko birafira mu kuzimu bimwe byaheze mu kuzimu ibindi biriko biraraba uriko uranabikurikirana wewe nk'umunyesha makuru ngaha urabona ko bitagenda neza cyane
nuko tubona kabisa yuko ibirera ari bibi nk'ubu nkanje kubera nk'ikiro ndagiteragira ndagikuye ku isoko urabona ubu ubyapfuye
aba barimyi bavuga ko bateragiye bakurikije akamu kiteganya gihe byatanzwe n'ikigo cy'igihugu kibijejwe ijebu
kuma mwaka barabivuze ku maradiyo n'amatariki bari bavuga yuko imvura izogwa ari nyinshi abantu nyine imbuto nyine bari babitse mu mahanga abantu ibintu babikoye mu mahanga bararima ari ibintu byarumye nyine bajyasubiye gusonza
mu bwa mbere mu ntanga bakoma bavuga ko imvura izoboneka mu gihe cy'imari gihe gitoya abenshi baciye bateragira bihuta kugira barabe nyine ko izogabanuka bagize baje guteragira hariho rero urumva hariho abagitera n'abandi baciye bahagarika kubera izuba ryabanye ryinshi
bagize ico basaba ico kigo
abo bajejwe ibintu by'ibirere twobasabanye bakatubwira neza kugira ngo tureke kwihebura gose nibizogwa tubimenye kuko hariho nk'abeshi bakiriko batera ibigori cyangwa ibiharage bijya bya nyuma yewe
wabajejwe ibirere nyene boza bararaba nyene bakabipima neza hako abanyagihugu babashuka imbuto zabo bakazitera bagaca basi babasonza bapfuma bazavugisha ukuri bakareka kuza barahenda abene abanyagihugu bisaba yuko bozotanga imbuto yo gutegera bushasha kuko zamaze gupfa izindi barimye
benshi mu bateragiye barimye imbuto z'ibiharage n'ibigori n'imbuto bakuye kuvye bari bimbuye mu mwaka uheze wirima basaba ko boronswa imbuto mu gihe imvura yosubira kuboneka neza
bisaba yuko bozotanga imbuto yo gutegera bushasha kuko zamaze gupfa izindi barimye
n'ukuri jokunda babishoboye bakazitanga mu gihe bo babona yuko ikirere cyozotira kikabaciza n'ukuri izo mbuto ziduha tukazisubizamwe kuko izo twasize mu zozo tarona ko zadufanye
ikigori nateye cyarabye urumva rero n'ukuri cyo twobasaba yuko nkuba kavura kaguye mu dihe imbuto tugasubizamwe wa mukoze
ikigo ijebu kijejwe guteganya igihe gitangaza ko iteganya gihe gishira ahabona idakoregwa abarinyi gusa ubuyobozi bukuru bw'ico kigo bumenyesha ko iteganya gihe rishobora gufasha ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu ico abarongoye abandi mu bisata bitandukanye abajejwe uburimyi barimwo baheza bagakora n'ukumenya ururimi bakoresha mu gusigurira abo bajejwe bafatiye ku makuru bahawe n'ikigo kijejwe iteganya gihe ico kigo kimenyesha ko nubu kibandanya gukurikirana uko ikirere kibandanya guhinduka mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
ndagushimiye Jean Bosco kuri iyi nkuru tuve mu Burundi noneho tujye mu bihugu bituranye hari byo Uganda na Congo ku kibazo cy'indwara ya Ebola iri mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo igihugu cya Uganda bituranye kivuga ko kidafite impungenge nyinshi nubwo kirimo kwakira impunzi zituruka muri Congo cyakora cyashyizeho ingamba zo kurwanya icyo cyorezo ku mipaka naho impunzi zakirirwa ni nk'uko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignacio Sebahizi abitubwira
Icyorezo cy'uburwayi bwa Ebola ni ikintu kimenyerewe muri Uganda kubera inshuro nyinshi cyagiye cyaduka mu duce dutandukanye tw'igihugu akaba ariyo mpamvu igihugu kimaze guhuguka mu rwego rwo kurwanya Ebola bityo bagashobora no gushyiraho ingamba zikomeye kugira ngo iyo ndwara ivugwa mu gihugu cy'igituranyi itambuke umupaka ukurikije minisitiri ushinzwe amagara y'abantu Ruth Ochen nyamara ariko kubera ko Uganda idashobora gufunga imipaka na cyane cyane ku mpunzi igera kuri 50 z'abakongomani zinjira zigiye ku mpaka wabunagana muri Gisoro buri munsi abashinzwe iby'ubuzima bongeye gukaza umurego kugira ngo birinde Ebola kwinjira mu gihugu Abel Bizimana ni umuyobozi mukuru w'intara ya Gisoro twavuganye ku murongo wa telefone
Tumenye Uganda binyuze mu ministry y'ubuzima yashyizeho gahunda yo gusukurininga abantu banyura ku mipaka kubasuzuma bakoresheje ubuhanga bwabo kumenya na chaniza Ebola kuko iza n'umuriro so the first cardinal sign bakurikirana no kureba umuntu niba afite umuriro nangwa n'ibindi bimenyetso byerekana ko yaba yafashwe
nyamara ariko ukurikije uyu muyobozi abantu bateye impungenge cyane n'abaturuka kure kubera yuko abaturuka hafi n'umupaka baba batavuye ahadutse ubwo burwayi ariko naho baba baturutse hafi ngo barakurikiranwa kureba niba barageze muri ibyo bice cyangwa baba barabonanye n'abantu bahaturuka
kuko henshi abantu baturutse kure ba truck drivers abaje nko mu ndege bavuye nk'igoma bakaza bavuye kure iyo history yose bakayikurikirana bakareba niba yabaturutse ahantu ko muri Ebola area iri ariko twe nka Gisoro nta kibazo dufite cyane gikabije kuko ahiri ni mu ruhande rwa Kasese rwegereye Kasese nubwo nabwo ari kure cyane ya Kasese ariko urebye nyine n'abafite risk yo kutwanduza burya ntabwo ari abo bashobora gukora sodazi kuko abo basa nk'abaturage n'abanyura ku mipaka iri gazetete nkabunagana maybe nka Busanza abo bagaragara yuko bavuye kure nangwa bavuye mu bice bya kure nibo sereti
ku ruhande rw'impunzi naho leta ifatanyije n'umuryango uzitaho HCR hari uburyo zashyiriweho bwo kuzikorera ibipimo by'amagara kugira ngo babe bamenya uwanduye byihuse
impunzi zine kibazo ariko nabayo nagize yari ahari nyakabande basi imyiteguro iyo bakora bakiri ku mupaka aho babavana bene bagira na hariya kwa nyakabande nabo bakagira ibyo bakora byo kugira ngo nubwo harimo sereti bayivumbure kare kandi n'abantu barebe ngo babahaye uburyo bw'isuku buhagije kugira ngo bavuye iyo Gisoro bari clean bafite isuku
umupaka wa Bwera muri Kasese aho abantu baturuka za Beni bacya hamwe n'umupaka wa Bunagana muri Gisoro aho impunzi zikunze guturuka ntigenzurwa cyane n'abashinzwe iby'amagara y'abantu bikuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba byose bisa nk'ibyafashe ingamba zo kwirinda Ebola kuvaho yavugiwe muri Congo, kuko iyo uciye ku bibuga by'indege hamwe no ku mipaka itandukanye usanga habashinzwe iby'amagara y'abantu bakurikirana kumenya amateka y'ingendo z'abagenzi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Ignacio Sebahizi, ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru. Twibutse abatwumva ko mukurikira Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mukatwumvira ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 kugeza mu kanya saa 2. Ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha birakomeje. Umuryango w'ibihugu by'Iburayi wagumishijeho ibihano wafatiye u Burundi kugeza ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 10 umwaka utaha wa 2019. Icyemezo cyafashwe ku itariki ya 25 y'uko kwezi kwa 10. Ni mu gihe ibiganiro bihuza Abarundi leta ititabye byarangiye i Arusha muri Tanzania. Umuhuza Benjamin Mkapa yatangaje ko arangije akazi ke, ko azashyikiriza icyegeranyo umuhuza mukuru Yoweri Museveni uyoboye igihugu cya Uganda. Mugenzi wacu Fide Niyongabo mukanya yaganiriye na Faustin Ndikumana ari mu kiganiro muri Isanga. Faustin Ndikumana hayoboye ishyirahamwe Parsem rishinzwe gukangurira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira ngo bazagere ku iterambere rirambye ari Bujumbura mu Burundi. Yaganiriye kandi na Innocent Bano, umuhanga mu bya politiki hari Buruseli mu gihugu cy'u Bubiligi. Baratangira bavuga uko bakiriye uburyo ibyo biganiro byarangiye. Dutangire twumva Faustin Ndikumana.
Twavyakiranye nyene umubabara kuko urumva igikorwa cyatanguwe cyo kuzanira amahoro Burundi, cyo kugira Burundi busubirane ituze, umwumvikano, icyo bita cohesion nationale mu gihugu, kuko n'ibintu bya mbere ngombwa kugira igihugu gishobora no gushikira iterambere cyifuza, na cyane cyane ko n'ibyo ubukene biba bisanzwe biba bitifashe neza mu gihugu cyacu. Urumva rero ntaho reka kugira umwabara agahinda n'impungenge, kuko avuze ati jewe nari naragerageje birase abarangoye bari binyini banyitaje ko ndabyifuza arabyihugwa cyane rese ndakiyangije. Ubwa mbere hoho abahomba nitwe bw'abarundi nyene nico itwaye babaje, kuko wewe urumva yakadukorera tugeza gukunda Burundi kudusumbya itwebwe tugeza kubukunda imbere yiwe. Ingaruka nk'izo tuzibona rero ku gihugu cacu hanyuma mugabo umuntu akizera ati petetre kumbure ko yari umufasha w'umuhuza niyashyikiriza icegeranyo inama kuri y'ugu harimo n'umuhuza mukuru nyene Romediatewe Perezida Museveni, imbere y'uko kumbure bazofata ingingo zindi zotuma icyo kibazo kitutako cabananiye, kuko ubundi bwira tubiye nk'akarere kananiwe Burundi tuzumva ibizabivuye muri iyo nama n'icyo uwo muhuza mukuru azobashikirije. Sinzi ko azoza amatanye n'intumbero mugabo gushika uno munsi yabaje kurabona ibiganiro byatanguye kuvuga mu 2015 sinzi ko mubyibuka kuva rero mu 2015 gushobora 2018 ibiganiro bimara imyaka itatu itarahera. Wumva bidateye isoni n'ubwoba uko na bimwe byarushangira byatora inyishu ku matati y'indyane mu Burundi zari zihari kuva bucikukira byaramaze imyaka ibiri mbere wa kabiri ku batangura bishabisa n'ibirangira mugabo nk'ubu imyaka itatu murabe muri zuguru ibintu bidahera urumva ko bitanezereye kuko ntibeza ngo biduhe iteka n'itekane mu Burundi.
Urakoze. Nawe Bano, muvyakira gute ivyo biganiro ukuntu vyarangiye?
Jewe uko ibiganiro byarangiye nibaza ko ari ibintu bisanzwe, kuko igikorwa bamutumye asa n'uko yari mu butumwa yari yavuze ko bateza kugira kuraba ingene abanyepolitiki boza kujya barabe iby'amatora y'2020 ku nyene byogenda bigende neza. Ntanguye kwibutsa ibyo biganiro byari bifise intumbero zibiri. Ubwa mbere hari icyo kwita vore ya mbere, ari ibiganiro byabereye hagati mu gihugu aho Abarundi bicaye hamwe bose bari mu gihugu. Hakabaho n'ibyo biganiro rero basaba yuko abari hanze bashobora kuza kwicara hamwe n'abandi, bamwe biyumva ko badashobora kuja kuganirira i Burundi bakavuga ati reka tuje hanze abare tuganirira. Iby'i Burundi Abarundi baricaye hamwe, Abarundi benshi imigambi yose bicara hamwe irumvikana, ari ndo byashyitse ku bintu bimwe bimwe byagiye biraba kuva mu 2015, kuko ibyabaye mu 2015 sico kimwe n'ibiriko birabubu. Hariho ibintu byinshi byagiye bitera imbere Abarundi, inyishu baradaratore inyishu ibibazo bimwe ibyo rero byari kiri hanze yaho bite Arusha nibaza ko byari ibintu ahubwo byari byaje gutebya abarundi kuko abarundi byari bije kubasamaza gusuka abarundi mona ko bari bafashije inzira ari inzira mu byo bari baganiye ko gusa ico natwari twizeye nuko abanyepolitike bari hanze bari gutanga akantu ico nokwita privacy kw'ibyo bintu ba abarundi bahagati mu gihugu bari bumvikanye ko hama nabo bakaraba ingene botaha kugira bu bashore kubandanya buba ku Burundi aho Burundi bugeze teni baza rero ko nkuko bayabivuze adoshikiriza icyegeranyo hanyuma abo bakuru b'ihugu bakazoraba ico bashobora gushikiriza sino je mbona ko atakintu cyafite ubwo bakirimo ahubwo harimo umwizero yuko abo bakuru b'ihugu bazahamagara abanyepolitike bari hanze bagashobora gutaha kugira bitegurire amatora y'u 2020.
Murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufite ciza uratwumva?
Ndabumva amahoro cyane.
Amahoro irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Neptune.
Uhamagaye uri he?
Ni Makamba.
Ufite ikibazo canke icyumviro terera?
Ni icyumviro nterera.
Yego.
Ego uko ibyo biganiro byagiye biragenda twarabikurikiranye aho na leta y'u Burundi cyashoboye kubyitaba kuko bumva yuko hatumye bajya abantu bashatse gutembagaza ubutegetsi. Ari twumva yuko abantu batembagaje ubutegetsi ari icyaha gihanwa n'amakungu. Ejo batangazwa cyane n'ukuntu amakungu yasosiye indava aba bantu bakubise kudeta hako bashyira imbere y'ubutungane. Yarashaka guhinga uvureta igihe cyose izo bibona yuko abo bantu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bazoba batumiwe muri iri ganiro yuko rotitokita kuko barashe gusesa amaraso menshi y'abarundi hagiyeho bijya bintu bizakuba nicyo kimaze kukimeza abatahirwa n'ubutungane nabo twabasaba yuko boza bakatubwira imigambi ngaha mu Burundi hanyuma tubashimye tuzobatore. Murakoze cyane.
Murakoze. Dufise kandi Nazer uratwumva?
Yego ndabumva.
Irindi zina naho uhamagaye uri?
Ni Nazer ndi Bujumbura. Nazer ndi wabiki?
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Ni nk'ikibazo.
Yego.
Murabona tuko tufatiye kuri ibiganiro biherutse kuba Tanzania naho leta y'undi kitaze duwe dufise ikibazo cyo tuvaza abantu bari mu politiki gushikisa ko atakintu kibaditse giko kirakogwa bo biteguriye iki gukorera nk'abarundi babisigaye mu gihugu kugira ngo izonjyane zihere hama twe icuno cyane saba leta nayo nk'intererano nuko yobandanye ikora ku nyungu z'igihugu hama ntikore ku masantima yaba bari hanze badashaka ko yego gutere.
Murakoze. Ngaruke kuri Faustin iyo ngingo y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya yokubandanya ivyo bihano mwibaza ko yafatiye kuki?
Bo ubwambere hoho ibyo by'imigendranire y'Iburaya n'ibihugu bya Afrika cyangwa ibihugu biri mu nzira y'amajambere birafise ingene bitunganijwe ari amakoro yasinywe aba makoro dokotuno canke amasezerano y'Ipari birafise ingene bitunganijwe igihe hari ingorane zije hagati mu migendranire bijanye n'ibintu by'agateka kazi na mushanga n'ibindi ashobora kuvuga ati birahungabanye muri iki gihugu kanaka ni canke kiriya birafite amateka bigenga rero hari igihe imigendranire usanga itosekaye hanyuma hari biba biriko birasabwa igihugu rero kimwe n'ikiba cariyemeje ico gitegeza gukurikiza canke ibyo gitegeza gushyira mu ngiro ibyo rero bagenda bevariwa bukebuke mu biganiro ariko baragiriranira kugira ibishobore kuva mu nzira. Ibyo rero si Burundi bimaze gushikiraho yaho n'ibindi bihugu bimaze kuba gutyo gihambaye nuko ibyo biganiro bibaye bigatora inyishu gushika uno munsi yongera n'ibyo babituma bingira n'ibyo biguma gutyo urumva mu gihe iyo nzira nyene y'ibiganiro yari imwe mu byari gutuma iryo tuza rigaruka mu Burundi urumva muri ico gihe bikaba bitarahera bamwe nashobora kuba turafise impungenge kubera ibyo biganiro bitari kubiraza ubumva icyo twovuga tuti umuti ugaruka iwacu kuko urumva n'imigenderanire y'u Burundi n'ibyo bihugu nabyo ikayifite amategeko bigira ku murya bya korodokotono mu gihe bitarava mu nzira rero nitwe twangurugize tukatavuga tuti none igihugu cacu twokigira gute kugira natwe dusubire mu nzira y'imigenderanire n'ibyo bindi bihugu nkuko ibindi biriko biragenda nibaza rero ko ari ibintu byama bikunda bihora bishika mugabo kandi biratina bigahera n'ubundi bazabizohera naho bitaba bitaheze uno munsi kuko igihambaye nuko leta nayo ibihari ivuga ati mu byo nsabwa mbije hakigurunugira na kahe canke kwivye umuteko kurabona umuntu arabareza bitaba ngo ati wewe leta kumbure igihugu cyo gifite impunzi hanze bakivuga abantu bahunze canke ibibazo by'agateka kazi na muntu canke bya demokrasi n'ibiki ati rabakigurugira kugira bize bitora inyisho ibyo rero nibaza rero yuko ari ibintu bigenda biraganirwa
uko ariko biravasa kuko igihugu cyose kiba cyagiye muri amasezerano y'Ikotonu cyanke y'Ipari kiba cyagifite ibyo cyiyemeje kandi biranditse ABCD ibyo gikora n'ingene biza birarabwa ko byagiye mu nzira aho rero nta wivuguruza cyane ngo gute byabyanditse ingene bitegereza kugenda hamwe kiragira nce ingaruka ko gatoyi ico cuwo segisikize mugenza tuko turagira ikiganiro yari turabwiye ibiganiro byabira hagati mu gihugu hari ibiganiro byabaye hagati mu gihugu by'abanyagihugu byari ibiganiro bisa n'uko bashaka gushikiriza ingorane Burundi bufise ico gihe baragize akaraporo ro kanyuma kico gihe baravuga abanyagihugu bafise ibibazo bijanye n'ubutungane n'izo gateye akazi na muntu n'intwari ibereye n'agashomeri sinzi ko kwao karaporo bagize naho hatasohotse raporo nini ingisoke definitiboneke mugabo ujyarabirongoye Monseigneur Juste yaririkanye ibazo barundi bahanze ivyo rero bico bitogunyisho n'abanyepolitike ko niba ari professionnel yivyo abanyabarundi barashikiriza ibibazo babona byo ufatigwa ko mugabo abanyepolitiki ni warongora igihugu nubaniganye na kukirongora nubaja mu biganiro aho rero niho bavuga bati akabijya kabo niho kategereza kuba kaje n'ibiganiro niho bakabisozera kuko bari ibintu baratanguye hanyuma ikindi rero nuko icyo cyo kuvuga ati waraheje gushikiza avuga ati atabashaje gutembagaza ubutegetsi cyangwa n'ibiki nizo ngorane nyine z'indyane ziba zadutse umuntu aravuga ati ibi byashitse kubera mugabo nibaza iki kibazo cy'abategeza kuja mu biganiro cyari cyaratorewe inyishu aho leta yavuga ati sino gucana n'aba bari baragerageje abahuza bararonda nico gituma umuhuza avuga ati je naragerageje kuko aho leta yavuga ati abantu bashobora gutumirwa mu biganiro baragerageje bararondera abandi batumirwa mugabo ku muri iyo mitahe batayifise nabo rero bari Arusha ntamenye akurikirana n'imitahe n'abari baje Arusha ejo bundi mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze abariyo bose nta mitahe bari bafise urumva bari kugira bwe bati bahe shansi y'uko ibyo biganiro byogira icyo bishitse amfete ni ku nyungu y'abarundi si ku nyungu y'ukuvuga ngo nakare ni twebwe inyungu y'abarundi kuko twe dufise ibibazo impunzi z'abarundi ziri hanze nibaza ko ari ubundi bufise nyinshi gusumba twese tumenye ko twifite impunzi nyinshi hanze ni bene wacu urumva tugeza gutaha nabo bagasa bakaza bakubaka igihugu urumva nibaza rero yuko agahaze karacari wacu ku bisanzwe tugeza kwaramwe tugatorera inyishu
yego nawe Innocent yongingo yafashwe n'ubumwe bwa Buraya y'ukubandanya ivyo bihano ku Burundi mubona ko yafatiye kuki nikihe mubona iyo ngingo yafatiye ko kugira ibandanye
je nibaza yuko iyo ngingo icyo yafatiye ko ni navuga ko ifise intumbero ya politiki sukubera yego nko kavuze Faustin ngo ari imigenderanire murazi amakore yagiye abahagati y'ibihugu bya Buraya na Afrika narabikurikiranye cyane nibaza ko amakore yagiye aba kenshi na kenshi harimo imitego myinshi harimo imitego myinshi kuko iyo usezana n'umuntu akurusha ingufu wamushaka kwa muri kuramufukamira iminsi yose agacashiraho amakondisiyo agashiraho amapresyo murazi kigiye cyagiye cy'ica Afrika n'ibyo bya vita reconditionnalité usanga bashiraho amakondisiyo menshi iyo bashaka gufashanya murazi mu iki gihe ibyo bita fond ya development in Europe ya igira 14 basimikira cyane ku bintu bya demokrasi n'ibintu byerekeye gatekaka kazi na muntu ibyo rero babishimikiye ko kenshi na kenshi wacu usanga bitwaza ibyo bintu akaba ibyo bivuga ni nk'ikigwanisho kugira tubandanye dufise igisho kuri Afrika mugabo urabye abanyafrika nabo nta buhara narimo bafise kugira bagise igisho kubera iburayi niho rero bitangarije kenshi na kenshi rero iyo bari ko bafata ibihano nk'ibyo kwama basaba gushira ku mareta cyane cyane y'amareta adashoboye gushira mu ngiro inyungu zabo bagaca bateza gukoresha ibyo bihano kugira bashyira amapresyo kw'iyo leta kugira yemere n'ibyo itari kwemera ikorera inyungu zabo banyaburaya gukorera inyungu za bene gihugu niyo rero nicyo gituma mvuga ko ari intumbero ya politike Uburundi bwarabyerekanye kenshi na kenshi yuko hari ibihugu bya Buraya bimwe bimwe byageze uruhara cyane cyane muri ibi biriko birabera mu gihugu cy'u Burundi nibitangaje rero kubona ibyo bihano bongeye kubishyiraho yari nk'uko navuga two form ya presyo kubiganiro bonyine basabye yuko n'ibiganiro byobera yarusha kubera iki basabye ko ibiganiro byararusha kuko mu byagiye bibi Burundi abanyepolitike benshi bari ngaha ku butaka bw'i Buraya ari abo baguma bavugira baha amafinansi ma mu biriko bakoze Burundi nibo bagiye basimikanga kugira barabe ko ibyo bintu byarusha abantu bo bijamwe ibyo bavamwe byo babije kuraba inyungu z'abanyaburayi aho kuraba inyungu z'abenegihugu naco gituma rero mvuga nti ibiganiro byabereye Burundi nahagira ngo karaporo ahubwo aragaya abarundi cefose nibaza ko akaba ari umuntu ari muri societe civile ntari kugaya abarundi ko bajya abarundi benshi bicaye bakayaga bagatanga raporo sakaraporo ni raporo kuko n'abarundi n'abanye politike muvuga bari kwatwara igihugu barabikoreye ko ari nacyo gituma n'imigambi rikira buno munsi n'amahoro yagarutse mu gihugu byafashije cyane iyo raporo yafashije nibaza ko nibindi bizokurikira bizobananya bigendera ku iyo raporo
cyari ikiganiro rero muri isanga mwari kumwe na Fidel Niyongabo waganiraga na Faustin Ndikumana uyoboye ishyirahamwe Parseme na Innocent Bano umuhanga mu bya politiki na hariyo dusoreje ibiganiro byacu ku buhanga bw'ibyuma yari Engineer Peter Handry na Fasili Gebehu na Eugenia Mukanguzi kuri mikoro mugira ibihe byiza.